Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi. Ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri ino saha kuri uno munsi wa mbere itariki 18 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka.
Hariho intambwe yashoboye kuboneka kandi intambwe ishimishije, kuko ikintu gikuru twashoboye gushikako ni uko umuhuza yashoboye kutwereka ikirangaminsi cyoshobora gukoreshwa mu biganiro bizokurikira.
Uwo ni Jangwa Beko, Gilbert Beko, umukuru w'ishyirahamwe On Europe Burundi ridaharanira ibyicaro vya politike, avuga ko mishikirano iheruka kuba iyarusha muri Tanzania mu ndwi iheze. Ni mu kanya gato turabashikiriza kandi ayandi makuru avugwa ku Burundi. Kaze mwese. Abanyepolitike n'abaserukira amashyirahamwe yigenga baherutse mu biganiro iyarusha bavuga ko hari intambwe yatewe. Basigura ko kubona barashoboye kwiga ivyari ku rutonde ari ikintu gikomeye. Ariko rero amwe mu mashyirahamwe y'ugwaruka amenyesha ko ugwaruka gwakumiriwe. Kubwayo ngo ugwaruka rutumirwa rusanzwe rwegamiye uruhande rw'abatavuga rumwe na leta canke leta ubwayo, ayo mashyirahamwe akabona ko mu gihe byogumuko atanyungu nimwe ugwaruka ruzokuramwo. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Tatsinsi Romana, umuvugizi w'umugambwe y'ipronotemewe n'ubutegetsi, yemeza ko hatewe intambwe itari nto mu biganiro biherutse kubera yarusha kuva ku igenekerezo rya 12 gushika ku rya 14 uko kwezi kwindwi. Arasigura ibituma
urutonde rw'ivyigwa rwari rwategekanijwe niko vyagenze. Ivyo bibazo twategerezwa gutondeka turavye ingene bikomeye, kamaro ka kimwe n'ikindi, ingene amaguma meze nico tuma anyaruka guhera. Ivyo byose vyarizwe biratondekwa na leta tanahitari yemeye kuja mu biro reje kugurura iyo nama yarakoze icyo gikorwa.
Ivugwa n'uwo munyepolitike byashimangirwa kandi n'umukuru w'ishyirahamwe ridahana ibyicaro vya politike On Europe Burundi, Njangwa Gilbert Beko.
Ntitwagiriye ubusa, hariho intambwe yashoboye kuboneka kandi intambwe ishimishije, kuko ikintu gikuru twashoboye gushikako ni uko umuhuza yashoboye kutwereka ikirangaminsi cyoshobora gukoreshwa mu biganiro bizokurikira. Impande zitandukanye n'imigwi itandukanye barashobora gushikiriza ibyo bitamandema, no kuvuga kongera ko canke gukuramwo bimwe bimwe batashimye.
Mu byo muhuza mukapa yasavye abari bitavye yarusha harimo kwerekana iyindi migwi canke abantu batatumiwe kandi bafize uruhara mu itunganywa ry'igihugu. Amwe mu mashyirahamwe y'urwaruka iyumva muri uwo muce. Ishyirahamwe Oricoto rigwanya igiturire n'ihohoterwa rya kiremwa muntu riri muri ayo. Vianne Ndayisaba ni warirongoye.
Ugwaruka rutumigwa n'ugwaruka rufise ruhengamiye rutatandukanye n'abanyepolitike. Nk'akaro dufise haratumi ugwaruka rwavuye muri Senevede, n'ugwaruka rugenda rufise amajambo rwatamiswe n'abanyepolitike bo muri Senevede. Hatumi ugwaruka ruvuye muri ADC kibiri no mu migambo iri muri Senarede, n'ugwaruka rudatandukanye n'abanyepolitike muri Senarede rugenda rufise ijambo rwatamiswe muri Senarede. Kugira ngo ibintu byose bigende neza hakenewe gutumi ugwaruka atagwegamye vya politike mbere ruvuye mu mashyirahamwe adanye ngo za politike. Igituma te hakene tumigwa abajana tawo bahengamiye ku mpande zose. Ugwaruka rukoreshwa n'abanyepolitike muri opposition, ugwaruka rukoreshwa n'abanyepolitike muri leta, bose n'abana babakene. Nta mwana n'umwe umunyepolitike cyangwa umuntu akomeye arimo. Abana babo baruka mu mashuri meza. Turibaza tuti urugwaruka ruri mu mabohero atandukanye mu gihugu ko tubona mu nteguro irimo yashiki ikwirigwa iharusha atanamu bavuga yuko bategerezwa kubarekura no bakidegembye. Abarutumye nabo bariko barondera ukwibudahangarwa ubwo gwaruka rutegerezwa kurekugwa. Abatumye nabo bagaca baja muri cha kibanza cyabo bagaca bahanwa.
Kuva shinzwe n'abakuru b'ibihugu byo muryango wa Afrika y'ubuseruko yase ngo yunganire President Museveni gufasha gutorera umuti injyane ziri mu Burundi. Uwahoze arongoye igihugu cha Tanzania William Benjamin Mkapa amaze gutuma ko ibiganiro inshuro zibiri mu gisagara cha Arusha. Ubwa mbere hari kuva ku igenekerezo rya 2021 gushika ku rya 2024 kwezi kwa gatanu uyu mwaka, asubira kuva ku rya 12 gushika ku rya 14 ku kwezi kwindwi. Amakuru ava mu biro vy'umuhuza avuga ko atagihindutse ibindi biganiro bizotumwa ko mu ntango z'ukwezi k'umunani kubuza. Ayo makuru kandi akemeza ko umuhuza Mukapa yifuza ko uyu mwaka wohera ibiganiro vyarangiye hatowe n'umuti. Eloge Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Elojuri Kaneza. Abanywanyi bishirahamwe SRDI rijejwe uburimyi mu kiyaya Cimbo muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza barima igitego cy'umuceri. Benshi muri bo ntibiteze kwimbura uno mwaka. Basoroma umuceri abakozi b'iryo shirahamwe begeranya umwimbu kuko baheraniye iryo shirahamwe amafaranga atari make nk'uko vyemezwa n'urirongoye. Inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Abo barimyi b'umuceri b'Igihanga basanzwe ari abanywanyi ba SRDI ishyirahamwe rikurikiranira hafi iterambere mu by'uburimyi mu kiyaya Cimbo bavuga ko intandaro ya byose yabaye mu mwaka uheze wa 2015 bagiriza iryo shyirahamwe kuba ryabahaye imbuto zigwaye atamwimbu zabahaye. Abo barimyi b'umuceri bashikiriza ko mu mwaka uheze wa 2015 mu bigwati bitandatu mu kigwati cya kane ariho honyine habonetse umwimbu batankarorero ko mu murima umwe bari biteze umwimbu w'imifuko 40 batarengeje umwimbu w'imifuko 3 ngo niko guca bumvikana ko bazoriha buri mwaka amafaranga baheraniye ishyirahamwe SRDI. Uno mwaka 2016 umwimbu w'umuceri wari wabonetse aha mu kiyaya cya Gihanga nk'uko abo barimyi b'umuceri babyemeza. Ariko abo barimyi bababazwa n'ingene ubuyobozi bwa SRDI bwarenze ku masezerano bari bagiraniye n'abo barimyi amasezerano yo kwishyura ideni mu kiringo cy'imyaka 3 ubu bagenya uwo muceri. Abakozi ba SRDI begeranya umwimbo wose nk'uko vyemezwa n'uno murimyi avuga ko atagira ayacira n'ayamira. Anavuga ko iyo ngingo yafashwe gihuti-huti.
Bari gifashe gihuti-huti ntibari kubigenza uko. Borindiye bakareba nk'imyaka 2 ko nta mwaka umuntu atariha. Hari igihe umuntu aronka n'igihe umuntu abura. Ubu rero benshi batari biteguye ko banyaguye miceri tecane nk'abakotesheje ni wucu usanga bagenda bari idoga naho mwene umurima we bavuga ati amadeni ndaruhutse kwamvuye ko buravye kandi ugacu usanga nabo bamadeni nyene hari nawe usanga bacabugira amatati nuwo yakotesheje mwene umurima kino ni umwimbo wanje ko bawutwaye jenzo gusubizwa gute nuwo mwene umurima cyo kubwandi ko byari kugenda kubera yuko babonye ko mwakoheze twari twarahombye bari kurindira bagafata baravye mdenu heranye bagaca bajana mukeya ubundi nabo bagasigira umuryango nawo ukajya.
Bamwe bora abo barimyi na cane cane aba bakotesheje imirima yabo ku bandi bantu hanyuma ntibarihe SRDI barakenguruka iyo ngingo yo kurihesha ku nguvu. Uno mukenyezi n'umwe mu bashimi iyo ngingo
kuba barura babara hakarorero jewe nihereye ko jewe naje n'ukuri umuntu nahaye umurima yararimye araterura mu mwaka uheze yarateruye nta n'urutete yazanye. Nageza ho nja kurama sango muceri yarateruye. Ari ugeze isaha nje nongeye kugaruka kandi kubabara ndiko ndariha. N'ubu sino hava mvuga ngo ndababaye cyane. Naje umuceri barawuteruye. Ariko je ibi bintu byaranezereje.
Umuyobozi mukuru wa SRDI Butoyi Terence Novice aremeza ko bari bumvikanye n'abarimye biturutse ku ruhombo bagize kubera ko umuceri wari watewe n'ingwara mu mwaka uheze ko bategerezwa kuriha injuro zitatu ariko bitasigura imyaka 3. Ashikiriza ariko ko bafashe ingingo yo kubarihisha uko bari kubabikora muri kino gihe kubera ko hari abadafise intumbero yo kuriha ku bushake bwabo.
Kare unyagivu niwe yizanira ibyo yishura akamushikana aho bita kubibanda aho hari amahangare. Ariko twamaze kubona yuko abantu batariha neza batabikunda batariha na cyane bari mu makomite ajya batwara abandi ugasanga harishe umuntu umwe iyo twabonye yuko twafata ingingo yuko bose bashobora kurya. Dufashaje rero aba komite twabonye yuko abantu bagerageza bagasanga abantu bagiko bagenya uko kintu kimaze gushika mu yaka kiragoye bagasavuga bati rero agace kajanye n'ivya SRDI naka a agace kajanye n'abandi baduheranye naka hama tugateranya cyo twishye mu kibanda iwacu.
Amakuru twakuye ngahe Gihanga anemezwa n'abarimyi b'umuceri nuko ufise umurima w'amahare 50 ahabwa na SRDI ibiro 50 by'imbuto y'umuceri ibiro 75 by'ifumbire y'ikizungu hamwe n'amafaranga 100,000 vy'amarundi ivyo akabyishura yimbuye. Ibubanza Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Tuvi bubanza tumanuke mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi abagendesha amapikipiki bo mu ntara ya Makamba muri komine ya muri komine ya Nyanza, Nyanza Lake bavuga ko bahohotegwe n'igipolisi. Abo ni mu gihe bavuga ko umupolisi wari we wese abaka impapuro z'igipikipiki basaba kuzakwa n'abapolisi babifitiye uburenganzira bajejwe kugenzura uruja n'uruza mu mabarabara. Ni inkuru ya Fidelite Ishatse. abapolisi bacungera umutekano mu kugenzura ruja n'uruza rw'abantu mu ibarabara bayidogerwa n'abagendesha amapikipiki bakavuga ko basigaye bakora akazi k'igipolisi kijeje kugenzura ruja n'uruza rw'imiduga n'amapikipiki mu mabarabara abagendesha amapikipiki cyane mu ntara ya Makamba muri komine ya Nyanzarake badomu rutoki abapolisi bari kwibariyeri irahitwa kugwaba kuvuye mu kigacha Bujumbura iyo bariyeri mu bwinjiriro bw'umugwa mukuru wa komine ya Nyanzarake bamwe bagendesha amapikipiki twaganiriye bamenyesha ko abapolisi babigenza ko mu kubasaba impapuro z'amapikipiki bita amadokima kandi cyo bajejwe
kubiye kandi njya kambaye ajya kugwaba yaje ari yije konora urujya n'uruza rw'abantu karanga muntu mugatwe twashitse twakwa amaperimi
urumva rashobora kugenza ko kubijyanye na dokima kana tabire kuriwe niyo woze muha kumva zuko atabire kuriwe kana atavyigiye ubona zigutira cyaka cyazigumya agatwara byose agatwara ipikipiki agatwara na dokima zawe kumva ziki ntavya zigusoma dokima zawe aratwaye akubwira ko permiri mu manyanga ukamaza niyo cyerekana ko permiri mu manyanga nuko yo biri mukuri ni giki akabura kintu nakimo yo kubara ugize ukamubwira ati none ko wamfashe bazi koresha amategeko nyimba ari cyo gitazo kinyandikire uzabamaga nda telefone ababijeje none nyene yo gufata gute kana tabijejwe akagutwara ipikipiki yawe nuko uvuga nga muri nyanzara kana mu police n'umwe adafata ipikipiki nta umwatabire kuriwe nta numwe nta numwe wari wewe wese inyotere wagacupa cyayigenza ko
amapikipiki yagafashwe n'abapolisi abonye bayafashe bakavuga yuko babitumwe n'abakurira nkuko twavyiganiwe n'umwe wagendesha amapikipiki muri komine ya Nyanzarake
ndashitse mu polisi araho yarahari ntakaraga umuntu yabajije ko nari impezi oya n'ivyo nari impezi ntiyaravye ngo barangwe ibintu bibi oya nanishitse cyaje ko parufunguruzo ngize fate wiki twice ufatiwe majori yagombye pikipiki zitano no munsi mera kwinyene ntamuhaye cupa kuko kwiyorereje pikipiki maze yindwi y'imindwi zibiri Defese ya mijangu niko kwakoza kwiba.
Harundi ya twigani ye kwipikipiki yo polisi bayifashe hakuyisanga mu biro by'igipolisi yavuye yisanga ku muhana umwe wa polisi bakora muri komine ya Nyanzarake.
Narashitse ku ikamba bagize ati imoto yawe majoro yayidutumye hanyuma imoto baratora baragenda. Ngiye gukwirikirana kuza kuraba ku gipolisi imoto ndayibura. Maze kuyibura hacaba umuntu ambwira ati imoto rero Iri hariya baba ho bapanze ndakuza kurabaye nashenda muhe 2030 ipikipiki kasharaye insubitsa
niyo bishitse ipikipiki zifashwe zikajanwa ku biro by'igipolisi abazigesha avuga yuko akenshi ko bazisize ateko badisange bagiye kuzigombora
imodoka ari ifashwe iragenda ku ishere ugatwara imfunguzo za ukitahira mugabo bagufashe ku ipikipiki urufunguzo bakubwira katabo bashufize niba nakwemerera kwinyonga ngo yishikanire nibo bitwarira n'umuzigo wabakiriye uravye nayo baratwarana twibaza ko ziradira kura n'amajoro turavyibaza kuko nta kuno ufata ipikipiki ukacyo yakano rufunguruzo kwayo ipikipiki yawe yuzuye imazingwe ikiri muri police ugiye kuraba urosanga hatumye inkongo kumwitanga nibintu nyene byoba byoroshye gukomora kuri yo amatroviseri biki amabateri
karorero nka jewe nagize ufata ipikipiki n'ibiro barakorera ko circulation zabo arangize batwara muri police giye kurogomba ari moto sanga bateri nta irimo sanga itoro cyakamwe
Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye amenyesha ko iyo myidogo yabagendesha amapikipiki mu ntara ya Makamba bamaze kuyumva kandi ko bagiye kuyikorerako.
Nivyo iyo myidogo yaramaze kumenywa n'abarongoye igipolisi ari ya muri ya ntara ya Makamba kandi ingingo zibereye zigiye gufatwa kugira ngo iyo myidogo ihere burundu. Mu bisanzwe kungena bimeze hajya ku yinjiriro ry'igisagara cha Nyanzarake nivyo hariho ibariyeri iri kwa polisi ico bajejwe rero no kuraba ko mu gisagara hatinjira canke hadasohoka inkozi zikibe canke ibikoresho bishobora gukoreshwa mu gungabanya umutekano ni rero ibariyeri igumaho ikabijejwa ko kazi usa
Ibujumbura mu Burundi Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantara kurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
Chingia ngo, ondia mwundi, tutahora tufungarume wala tutuka kuturi muri leta. Ya wala tutuka kuturi mkwaha kwa leta. Una wakavari mmugongo. Urumfuri mkwaha, aluri mmugongo. Bumi ya kumuonume, basa gire zwa. Kuhunga, iwe ya limu.
Ichi gandwe jitumina banuwa mwunze gozitandu kanye, waga subizivazo vya wakunzivishu vya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumbe
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
ndashaka mundu ngikirije
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe
eh namwe bwa muri he
ku ijwi rya Amerika
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajyamo basanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10 Mu mpera z'ukwezi guheze kwa gatandatu itariki 28 leta y'u Burundi yafashe ingingo yo gukura mu mabarabara abantu bose basegereza muri bo harimo abana uyu munsi mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu Eugene Mukankusi yatumiye umukuru w'urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana FENADEB bwana Jacques Nshimirimana kuri iki kibazo mushinga ntaye Nshimirimana aratangura atubwira abantu bakunze kuboneka mu mabarabara abari bo
abantu bakunze kuboneka basabiriza ku mabarabara ngaha mu gihugu cy'u Burundi akenshi bari mu migwi itatu ikomakomeye hariho umugwi w'abakenyezi baba bakuze baba bashaje bamwe twita abanyokuru hanyuma hariho umugwi w'abana b'imiyabaga batoyi hanyuma hakabaho umugwi w'abana bato cyane batwagwa n'abantu bakuze rero iki cyemezo kuva igihe gifashwe nabayobozi b'igisagara cya Bujumbura cyafashe iyo migwi yose uko ari itatu
hanyuma ni igisagara cya Bujumbura gusa cyangwa n'ahandi mu yindi migi abahaba basabiriza nabo bakuwe mu mihanda
gusiku ibyo tumaze kubona nuko ari ingingo yafashwe mu gisagara cya Bujumbura gusa kuko mu zindi ntara ntacyahindutse haba mu ntara kumbure zisanzwe zirimo benshi basabiriza twavuga nk'intara ya Ngozi intara ya Muyinga intara ya Gitega mu gisagara cya Rumonge ingingo nk'izo ntizafashwe ingingo yafashwe mu gisagara cya Bujumbura gusa
mwari mwasabye ko abana bari mu mabarabara basabiriza bari kumwe n'ababyeyi bakurwa mu mihanda agateka kabo kakaba kakubahirizwa none iki cyemezo cya leta mwacyakiriye gute
murakoze cyane twebwe tarike 27 z'ukwezi kwa gatandatu twarasohoye itangazo aho twavuze tuti nk'amashyirahamwe haranira agateka k'abana ntidushima na gato ingene abana bakoreshwa mu bikorwa byo gusabiriza aha atwashyira ingufu cyane kuri ba bana batoyi baje gukura mu mihana bakabakopesha amahera bakazana n'abantu bakuze bakabiriza ku ibarabara bakirirwa babanikiye babasegesha hanyuma umunsi warangira abana bagataha gutyo wabazanye abakotesheje akaca atwara amafaranga akariha amahera y'abakotesheje ko hanyuma agasigarana inyungu yabo tumaze kugira amatozo tukabona yuko benshi mu bazana abana mu ibarabara bataba ari abana babo baba ari abana bakotesheje twarasabye abarongoye igihugu na cyane cyane abarongoye igisagara cya Bujumbura yuko bofata ingingo ruhasha z'ukubuza abantu basegesha abana ariko rero abarongoye igisagara igihe bakora icyo gikorwa baciye bajaniranye n'abandi basanzwe bakora ibyo bikorwa byo gusega mu ibarabara ni ukuvuga wa mugwi w'abantu bakuze bamwe babarimo abamugaye cyangwa abashaje hamwe n'umugwi w'abana b'imiyabaga bamwe twita abana bo mu ibarabara iyo migwi yose rero bayishyize hamwe kuko igihe ago gutyo gikorwa twaraharuye hafashwe abantu bose hamwe 289 muri abo abashika 28 bari abakenyezi bakuze bamwe bashaje hamwe n'abana bato bato cyane 64 aba bana bato bato cyane rero nibo twebwe twavugiriza induru tutinyabona aba bana bariko barabahohotera kuko niyo babasegesheje nta kintu na kimwe bobo baronka ubutanze icyo afashije babazi yuko afashije uwo mwana mu bw'uwo mwana ayo mafaranga atayazana akayahereza uwamuzanye kandi rimwe na rimwe bakanabakubita cyane iyo badashoboye gusaba n'ingufu nyinshi
Bwana Nshimirimana mu bantu muvuga bari ku ibarabara muravuga ko harimo abantu b'abakenyezi ba nyogokuru abantu bakuze abantu batishoboye hakabamo abana abo bantu hari ikiba cyatumye bajya ku ibarabara ni iki cyateganyirijwe abo bantu kugira ngo batazasubira ku ibarabara hanyuma imibereho yabo ibashe guhinduka hari ikintu leta yateganyije kugira ngo bafashe abo bantu batazasubirayo
murakoze cyane ico ni kibazo tukiriko turabaza gushika n'isaha abarongoye igisagara cha Bujumbura hamwe n'abarongoye leta y'u Burundi muri rusange kuko ibituma abantu bajya mu ibarabara n'izindi hari habajayo kubera ibibazo by'ubukene hari habajayo kubera aba hari injyane mu miryango hari n'abajayo kubera ubugaba bwabo bakavuga bati nta handi twokwibera ni mu ibarabara twebwe rero twarasabye abarongoye igisagara dusaba n'abarongoye leta kuko iki kibazo ntikiri mu gisagara cya Bujumbura gusa kiri mu bice bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi turasaba tuti ni habeho kumburisha mu gifaransa na ukwita strategie nationale iza yerekana ingene leta igiye guhagurukira iki kibazo cy'abantu basabiriza abantu batega mu ibarabara hanyuma n'ingene ibituma abo bantu batega byosigwa ko ingufu zikomeye cyane atwovuga nk'ikibazo cy'ubukene kuko abenshi muri aba bari abantu imiryango yabo yataye baba ari bimuga abandi baba bashaje ata muntu n'umwe w'inshuti baba bagifite abagarukira ko abandi nabo bakabikora kubera ubugaba kuko umuntu aba amaze imyaka itanu cumi atega akabona biramubeshejeho ni bisanzwe yuko yigisha n'umwana we wati uyu n'umwuga uraza twibereho muri ibi nyene kuko turonka amahera menshi ataca dukode ahantu utanga nk'akarorero nk'umuntu abaje gusega akazinduka mu gatondo uburenganya akamuha ibihumbi bibiri ubundi akamuha igihumbi umunsi ugahera aronsa amafaranga ibihumbi cumi na bitanu ni ukuvuga uwo muntu ayo mahera yaronka iminsi yose inyuma y'ukwezi azaba afite ibihumbi amajana ane hafi na mirongo itanu ayo mahera asumba kure cyane umushahara w'umwigisha yigisha mu mashuri y'intango cyangwa ayisumbuye ayo mahera asumba kure cyane umushahara w'umusirikare cyangwa w'umupolisi mutoya rero ibyo bikaca bituma kuri uwo muntu yamaronka ayo mahera we wabona yuko atawundi mwuga wo mubeshaho atari ugusaba ko atawundi mwuga wo mubeshaho cyangwa ukabeshaho umuryango wiwe atari ugusabiriza ibyo bikaca bituma yigisha n'abana biwe uwo mwuga ibyo rero turamaze kubibona ni uburorero bwinshi cyane dufite bw'abantu ahubwo bahavuye bigisha n'abana babo gusega nk'umwuga
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri Isanga giha ijambo abakunzi b'Ijwi rya Amerika nagira ngo dutangire twakire ku murongo wa telefone bifuza gutanga ibitekerezo cyangwa se bifuza kubaza ngo uhereho ngenda ku mana uranyumva
yego ndabumva
igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
njyewe nagira mbanze mvuge ku bantu abo bantu niko bari mu ibarabara
yenda
babona ko baba bari mu migwi itatu ariko umugwi w'ababiyitirira ni ukuvuga bafata nk'abana bakenyera abantu abantu bikora akamushyira ku ibarabara kugira asege uwo abonye kandi atari uwiwiwe amukoresha mu byo nyine gusega kugira baronke ukungene babaho mugana we nyine urumva babifisemo inyungu kabiri hariho abana usanga ari abo mu ibarabara bibera mu ibarabara uko nyine atazi se wiwe canke abavyeyi babo n'umuryango atawazi cyangwa atuye ino nino rugura agiye kurabiye mu gisagara agaca abera umwana w'umwe barabaye uko nyine umugugira gatatu ni abantu bageze mu zabukuru cyangwa ugasanga yaramugaye aja ku ibarabara arindi uza ko haca ko amusaba gusa kugira amuhe mugabo rero jenfi ikibazo kuri leta ko yaba yarategekanije uko yokingira abo bantu cyane cyane bari mu ibarabara atagira ababyeyi n'umwe atazinyazoza nubu bamwirukanye mu ibarabara mu bisanzwe hari hamutunze ariko amaze kuhaza ni ukuvuga ko agize ingorane niyo mushoboye gusanga yaguye ku nzira kubera kubura uko twajya yari asanzwe asega nagira ati nka leta yaba yarategekanije nk'ahantu tegerezwa kugira nk'iyo raporo namaze kumva yapfutse abatishe mu bikungene bangana aho buba baca babasira tubure tugira tubategurira imigambi nkabujya kw'abana aza ku ishuri cyangwa bakabubakira ikigo bakavuga ati rero mutegerezwa kwiga leta ikabategura ku buryo umwana akiri muto umuteguye ibyo binategerezwa kubyumva ikindi kibazo na refise ntabwo usanga bagiye mu zindi ntara bava muri icyo gisagara cya Bujumbura kubera twumvise ko umwenda babikoze mu gisagara cya Bujumbura gusa kubera nke rwanda usanga kuri provense abana basega kandi bagwiriye cyane ikadutera ubwo bari usanga i Bujumbura bagaca baduta ino ruguru naho babona uko ingane bari bube ni uko leta iba yarabanje gutegura kugira iraba ukungena ibanza gutora raporo yabo bantu ukungena bangana nabo bari mu zabukuru kugira numva ko umwenda ni nukurukana basi kabo wose kugira badakunyara ba nyabe akibaha basi karaba nabo bakuze nyene kugira basi ngora ngituma batangira ntotamwe barabara guseka ukuze urumba biratubira natera n'isi yone nisanzwe urumba bagaca bakoresha nabo bana kugira baramukungene baba
Ngenda ku mana ndagushimiye kuri iki gitekerezo ndetse n'ibibazo ubajije mu kanya ubwo bwanashimira Imana araza kugusubiza twakire na duhaye Imana uranyumva
Yego ndabumva
igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
Igitekerezo cyanjye nkuko uwo ahejeje kubivuga nuko usanga abo bantu kenshi bari mu mice myinshi nkuko ahejeje kubivuga ariko ugasanga n'ubwo bari mu mice myinshi ariho abaje bijyamo kubera uko bagira abadusanga umengo ni ngeso kubera bumvise amahera bakora yari menshi bagaca babigira ingeso kuri ubwo rero leta kuba yafashe iyo ngingo yayifashe hagize turayishimira ariko tugendeje kuzikweza kandi ku rundi ruhande usanga abo bita ngo barirukanye atari bajya bonyine basegerereza hari abo usanga bikorera utwabo nk'abari badandaza ibintu by'amakiyosike yabo utwoteka duto duto abatembereza ibintu bose ugasanga barabangajije kuri ubu ugasanga gushyika uno munsi ntibafise icyo bafungura kubera bamaze kubangaza byasaba rero leta ibanze irabe nimba abo bantu aba aribo bakwiye kwigizayo kwirukana kuko hari umuntu usanga aribo yaraze baramubona ko kandi afise umutayi wakoresha adandaza nk'ibutike ugasanga rero baramaze kumwirukana uno munsi ugasanga arimye barabara hafi icyakora kandi yarafise umuryango wagaburira hanyuma nagira mbaze nimba ko batanguye kubikorera ngaha agacha bujombo bo bafite yindi gahunda yo kubigira mu gisagara mu busagara bw'urose bitubita nko kumirwa mikuru y'intara cyangwa amakomine
urakoze duhaye Imana kuri iki gitekerezo cyawe ndetse n'ibibazo ubajije reka duhe umwanya umutumirwa wacu ubwo agire icyo yabasubiza kuri ibibazo mubajije bwana Jacques Nshimirimana ibibazo murabyumvise n'ibitekerezo bya ngenda ku mana na duhaye Imana
ego murakoze cyane kuri ngenda ku mana nibaza yuko hanini atani ibibazo byinshi birimo kuko yashikirije yuko itari ikibazo kihari mu gihugu kandi ko akenguruka nawe nyine iyo ngingo yafashwe yo kugabanya abantu basabiriza mugabo ko hobaho cyane gushyira mu ngiro ibikorwa biherekeza cyangwa bituma icyo kibazo kitahaba abo basega bataza mu ibarabara ibyo nabyo ni bimwe twahera ko tuvuga tuti nimo byo gushyiraho imigambi yo kurwanya ubukene imigambi yo gukorera hamwe ku banyagihugu baba bari mu bibazo bitandukanye na cyane cyane guhimiriza abo bantu basega kugira ngo bumve yuko gusega atari no muco mwiza mu mico y'ikirundi hanyuma duhaye Imana wewe abadije ibibazo bibiri yabadije ikibazo kimwe uko kandi yavuze ati leta yobanza ikaraba bo yirukana kugira ngo ntijandiranye kuri iki tubitahura co kimwe kuko murabona kenshi yafashwe ingingo nka bene izo zigafatwa n'abantu bajejwe intwaro n'ivyo kuri hari igihe usanga ari ingingo ziba zifashwe batafashe umwanya ngo bige neza barabe bati mbega abo tuzokwirukana ni bande abo twosubiza mu mihane wabo ni bande abo tworeka ni bande ni byiza yuko abanza kubaho kuraba yuko abantu bose bafashwe udasobora gusanga ari umuntu ariko yidandariza ituro
uruhagarara
urahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura gatwa imbere
ukwikekana
ehe mwishwanje tugasamara baradufye ta twese
banirumve ko
unje kwisuka mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira ineza
twaze biraturaba tureke ibintu byangare tubone byongera nisinye
abandi bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyo ukuri umusereko nanje nkawo murengero mafu
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Radio Ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ani naho duhararije ibiganiro byo kuri no saha mwakoze kudutega amatwi ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye Fatuma Kalalali Masia dufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabibutse ko kuri site ya internet mushaka kuronkayo ayandi makuru ni wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com